Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 19 Kigarama umwaka wa 2023 nshuti namwe bakunze ba Radio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru twateguriye kuri no wa kabiri nayo akabagizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo baranegura igikorwa cyo kubatoza amafaranga kuva ku bakozi ba leta abekorera ivyabo n'abanyagihugu bato bato amafaranga agenewe gutegura igikorane cyo gushimira Imana cy'umuryango w'umukuru w'igihugu gitegekanijwe muri iyo ntara kuva ku igenekezo rya 2026 Kigarama. Inyifato inegurwa kandi nduruna ni Sefora Rusha kuko ibyo bikorane ngo atacu byungura umunyagihugu uno munsi yugarijwe n'ibibazo by'umurengera. Murabikurikirana mu ntango z'ano makuru. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Muyinga baravuga ko bariko bakora bahomba kuko bagurisha umwimbu wabo ku mafaranga y'intica ntiyikize kuko ayo baronka yose ngo aherera mu bikorwa byo kubungabunga imirima y'ikawa bagasaba ko leta yobibuka. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo basaba guhindurirwa ibyangombwa bibaranga bakaronswa bishasha kuko ibyo basanganywe bimaze imyaka ibiri byarataye igihe. Murabikurikira mu mpera z'ano makuru. Amakuru twateguriye saya gusa mu kanya ni Donito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze imyidogoni yose mu banyagihugu mu ntara ya Cankuzo. Imvonyamukuru nuko abanyagihugu bose basabwa gutanga interano yo gutegura igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu cyo gusozera umwaka kizobera muri iyo ntara kuva ku igenekezo rya 2026 gushika ku ya 30 Kigarama. Nkuko bigaragara ku rwandiko rwatewe ko igikomuna buramatari w'iyo ntara banyeza ko Boniface uretse abakozi ba leta n'abikorera ivyabo umunyagihugu muto asabwa gutanga amafaranga angana igihumbi kuduga. Ivyo abanyagihugu babona ko ari ubusuma. Josephine Johnson Nkunzimana.
Uko makuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo bivuga ico gikorwa cy'umuryango w'umukuru w'igihugu kizobera muri iyo ntara kirateye ingorane kuko umunyagihugu wese asabwa intererano y'amafaranga kuva ku mukozi wa leta wo hejuru gushika ku munyagihugu mutoya. Nk'akarorero uburongoye igisata cy'indero mu ntara zotanga amafaranga 50,000 nayo abadandaza bo hagati bagasabwa gutanga 500,000 nayo abadandaza bo ku rwego rwo hejuru bagasabwa gushira intererano yabo kuri konti ya Bankobu ishami ryo mu Cankuzo. Abanyagihugu babona kubwa ari ubusuma butagira izina.
Bintara kugira ngo bitekere naburya manda zigomba gihere ikiringo cyabo kigomba gihere. Si ubwa mbere biba cyane cyane abaguverineri bamwe babikora. Ikitubabaza rero ni ubusuma bwinyegeje inyuma yaho igihe bama bavuga ngo turwanye ibiturire ngo turwanye isesaga y'amatungo ya leta. Ayo mafaranga batanga mu gutegura ibyo bintu biri mu busuma ntabwo Imana ijya mu busuma na buhoro buhoro cyangwa ngo bijyemo agahato. Ibyo bintu byikoranira akwiye kuva ibyo bintu by'urumuri bidakwiye kuvaho na burya igihugu kigeze ku mwanya kengeki none yuko kitashe neza.
Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Nzamba gatika kawe ntitwashoboye kuronka baramutari w'intara ya Cankuzo banyiyeza ko Boniface cyo kimwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira batange umuco kuri icyo kibazo.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye urunani Sefora Arusha ruriyamiriza amafaranga ariko atozwa kugira hatunganywe ikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu cyo gushimira Imana ibikorwa. Urunani rubonamwo intumbero za politike atanyungu nimwe abanyagihugu bakuramwo muri ivyo bikorane. Frederico bamvuga inyumvira arongoye urunani ributsa umukuru w'igihugu kwama yibuka gucira imbere inyungu z'igihugu kurusha iz'umuryango wiwe tumutege yompi.
Ibyo bikorane uravye amahera bitwara yaba amahera bakabanyagihugu ibintu bidakurikiranwa bavuga ngo barashira kuri yo konti yo konti ninda yiraba hanyuma mahera akoreshwa avuye mu kigega cy'igihugu ibitoro imodoka za leta usanga ziriko zirakoreshwa n'abagenanira umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ivyo byose ugasanga mu ruhande rumwe abarundi bariko bararira ko batagira ikibatunga babuze abakira nayo bamira abandi bariko baragira ibikorane bitwara amafaranga y'umurengera ikindi abandi batuma ni ibi bintu iyo bavyanse bashiramo inguvu bagatumiza imbonera kure mu gihugu gutera ubwoba iyo ngendo y'itera ubwoba nayo ukibaza uti mbe none kuki abarundi tuguma duterwa ubwoba nko kumenga turi nyagano wavuze karati ati Burundi dirije par des braqueurs kuko bavuga bati si byiza ko abanyagihugu bakegira amahera gusumba twebwe kuko nibagira amahera gusumba twebwe tubategeka ntibazotwumvira tushaka rero ko bose bakena nitwavuga ryijane bose badukomera amashi baze kudusaba yo politike nayo nukuri izosiga igihugu amazi ajererenga byo rero ibikorane buraba umwimbu uvamwo n'uyuwe bimaze iki byukuri uraba umwanya bitwara ukaraba amafaranga bikoreshwa ukaraba intuntu bizana no mu bantu atari kujya kwinezereza nk'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe kugira ngo basayangane mu bantu bimari iki gihugu erega harakwiye ko huboneka ugwego ruza ruriga mwene ibyo bintu mu gihugu tinone karashizingani ngo abantu biyumvire ibyo cyo tuyijyamwo atanyungu bituzanira vyukuri abarundi baragowe si abo gusukwa mw'ivyo bintu kandi babasaba amahera batifitiye gusaba igihumbi ku munyagihugu uyu munsi urumwe nari umuzigo aho kumwereka ati uyu munsi wowe raba ingene uza gukora udukorwa uronke igihumbi uyu munsi bamwereka ati ngo wumvirize ibi cyane kotiza utange ibi hari kugyango icyo kintu kibe kimubari iki nta na kimwe
Kadwinza mbagateka kawe ya makuru twateguriye arabandanya abarenye bikaba mu ntara ya Muyinga baridoga ko bagurisha umwimbo wabo ku mafaranga y'intica ntikize make baronse ngo agaherera mu bikorwa byo kubungabunga imirima y'ikawa ngo ntiyagico basigaza ngo bikenure Jibir tanga ishaka ari gukurikirana akanovera k'ikawa mu kigo Odeka mu gice cy'uburaruko ntiyemera uwo mwitwarariko w'abarimyi bo mu ntara ya Muyinga ahubwo akavuga ko leta yamayagiriye akigoro gakomeye abarimyi b'ikawa mu kubadubiza igiciro reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
abo barimyi b'ikawa bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko badashimishwa n'amafaranga 1,260 ku kiro c'ikawa nziza umwe mu barimyi amenyesha ko ikiguzi c'ikawa ku murimyi kiri hasi ugereranije n'ingene ibiterwa mbumbarugo bigugwa bagasaba leta kubadugiriza igiciro bakaronsa amahera yisununuye ubujejwe gukurikirana akanovera k'ikawa mu kigo Odeka mu ntara zo mu buraruko Gilbert Itangishaka amenyesha ko ivyo abarimyi basaba atafatiro bifise kuko ngo leta imaze kuduza inshuro nyinshi igiciro c'ikawa ku kiro mu kiringo c'imyaka ine abarimyi b'ikawa bongera koko igiciro gito ku kiro bahabwa na leta arico gituma benshi batacitaho ico giterwa njabuka amazi mbere bamwe bagahitamwo no kugisubiriza ibiterwa mbumbarugo
Pierre Gahungu arakenuye mu kanya gato je tubandanya n'amakuru twabateguriye
yamenyeshejwe abarundi bakorewe ibyaha biriko bitohozwa na sentare mbuza makungu mpana byaha ko bashobora gukurikirana ubwabi ibikorwa by'iyo sentare mu gihe babyifuza bikorwa gute hariho kwinshi yuzuzwa iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubw'ibikorwa by'iyo sentare ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare sentare izoheza yonyene yihitiremwo abizowe uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byayo iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga ngurukana bumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman page web affaire Abd al-Rahman mu gifaransa
amashira hamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'ikirundi azanafasha ababyifuza kubera ikingeni iyo fishi yuzuzwa n'ingeni irungikwa mu gisata cya sentare mpana byahamuza amakungu cyabigenewe.
Urudandazwa rw'amagendo rwari monogoje mu ntara ya Makamba kurusha ahandi abacamanza bagaca babyunyura kubera bahabwa ibiturire aba bafashwe bagaca bari kugwaha ibyo binigurwa n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yabivuze ku munsi wa mbere aberekaje kigiza mu matari mushasha wa Makamba tantine inshuti n'amagara akagabisha abacamanza ko nabo bazohanwa mu gihe bubandanya bigenza nk'uko tumutege yompi
umuntu anyonora itunga y'igihugu abamenje umuntu yana kwa mara yindi la mchige dana wenye na wameze ala aduwa gila fraud ayi Makamba ili mwona ala aruba zambele zikila fraud bila wawazi mkaja gawa mwona tuunze kani mwona wa fraudere mwona wa suma na mwona tangwa kwa tuunza na musuma ama yeri yose ya fraude na asa nanga kika haku ya imujina nda wa sandelene yungu mureleki mufashe kureleka mkawa na mwabarala koresha imujina wala kwata provokti ki ikaja haja hija jivari yeri haji malafisa mazitoki haja haku haja haji manyoku ndazi hizi stoki akatapata wana watanu umweka azani sashe siviri akarenda anakulitu wate ajie kushira mulija provokti uunda kasubili nyuma nane hizo jeku wala hizo jeku mimenya mbuye ikitenda ni uchumbura mugamu kunyama kabatana mimenya nane mga zako besi kazi ikibabaze igihugu cyacu kiguma kifunga ngo nigikene nigikene mugabo ari twebwe barundi turiko turica igihugu ora protere nabo kubera babatunze ibyibano baca bagura abacamanza ari bakambanye na rujya rubaza gara kwikurikiranye minisitiri ndabeshe aba protere bakaya kwa pase bose bace bagura abacamanza jewe rero cyanze nebere hapo kangorane sitwa kwana igihugu kizokera ndiko ndarwana rukunye
mwicho kisata njene chubutunzi ngo birateye agahinda kumva leta ivuga ko igiye gutunganya amafaranga gushasha kandi biboneka ko mu nzego za leta ari koreshwa nabi byo butunzi bw'igihugu bivugwa na Faustin Kumana rongo ishiramwe Parseme hari mu Rwanda rw'iryo shiramwe ryagize kubijanye no kurabira hamwe ingene inzego za leta zitunganya imigambi zishinze. Faustin Kumana avuga ko igihugu kidakurikiza amategeko canke gikurikirana ingene amategeko akurikizwa neza ngo nagahombo kanini tumutege yompi
barutubanije kubera tubona ari ibintu bibaje cyane kubona leta ivuga imigambi ngo bije programme ngo gutunganya amahera gushasha kandi bigaragara neza yuko mu nzego za leta ibijyanye no kunyuza amatungo y'igihugu gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu byiraye ntawe dushobora gushika ikindi murabona amashyirahamwe za kubona ari karugara hagarara za susumo za onatere ubu icyo dushama dovide cyabaye ndanse abafasha Burundi ntibakibwizera kubera gutunganya nabi ibijyanye n'amafaranga leta ikoresha biro kugaragara muri cya cegeranyo rero kuzogwa n'abahinga urumva rero turatangara kubona inzego zari gufasha ko ibyo bintu bikogwa neza zicayaho ntizikoreshwe ukabona kabategetsi bo hejuru na cyane cyane umukuru w'igihugu bimutera ishavu bazobyikorera nabyo kwikorera ntibikunda ari inzego zategeza kubikora kandi zibifitiye ubuhinga n'ububasha n'ubushobozi izo rero niyo cour de compte igihugu kitamaze kugira kontrole y'ingera amafaranga yacu akoreshwa kubijanye n'amategeko nirenga kurikiza kubijanye n'ingene je kigenda no kura yuko amafaranga yategekanye ashika ku cyo bifuza n'agahombo kanini murabona igihugu aho kigeze uno munsi mu bintu bituma igihugu kigira ngaho ibyo by'uko za cour de compte zane zitakura birimwo ni gute tuzobona ishirahamwe nta sosomo twivuzinduka ngo ba onatere ba ora amashirahamwe afite kuzara leta asaba ingene ibintu bihinduka yo bikoze ngo amafaranga ngo twatiga amafaranga gushyira amafaranga ya leta ngo amafaranga tuzokoresha ngo twiteze imfashanyo wagenda ugasanga no kuzigira ziboneke zimwakwijiteri zarahagaze bati none amafaranga tubaye mudakontora nindi yo guhamya utari kurakonta.
Imbere yo gusozera no makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Rusenda mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ahari imyidogo
yabahahungiye b'abarundi bavuga ko bamaze imyaka ibiri ibyangombwa byerekana ko impunzi byararangije igihe ingorane bibatera ngo nuko bahebye ingendo zimwe zimwe kuko batinya gufatwa bagasaba ko leta ya Kongo n'igisata cawo nikijeje impunzi kuri CHR baronsa ibindi byangombwa bibaranga reka inkuru tubibaze Edi Claude Nazo
izo mpunzi z'abarundi ziraho irusenda zivuga ko gusohoka ikambi ari nko guhitishamwo kuko zishobora gufatwa zigahanwa kubera vyangombwa biziranga vyataye igihe zivuga ko zimaze imyaka ibiri zisaba kuronswa ibindi ariko akamo kazo ntikarumvirwa Olivier Iranzi Ntumangende aserukira izo mpunzi aravuga uko bimeze
biragaragara ko abarekije ari mu nkambi ya Rusenda ibyangombwa byabo byose yaramaze guta igihe rero bikabatera ingorane iyo bari mu ngendo canke iyo bafashe nk'ubusafiri rero ugasanga bafashwe mu nzira abenshi akunda kuba bazira ko icyangombwa cyabo cyataye igihe mbwabo twashoboye kumenyesha abijejwe ariyo hase ndetse na sene kugira ngo barabe icyo bokora gushika amasaha baza bashyira ko abana inzoya ibintu bene ibyo mbwabo nta rutonde rusobanutse barategura gushyira gushya bwa rusasuma inkambi yose bamenye impunzi zisigaye by'ukuri ndetse no gushaka kubahiriza ibyangombwa bigifise igihe
izo mpunzi zisaba leta ya Kongo n'igisata ca ONU kijejwe impunzi ya CR kuzitorera izindi karata ndangampunzi kugira ngo zironke uburenganzira bwo ukwidegemvya
je rero twasa amashyirahamwe nka leta asekira leta n'amashyirahamwe yigenga ndetse n'amashyirahamwe ya ONU gushobora gufata mico kibazo nk'ama bishibaye ngombwa abarefije abahereze karata canke cyangwa bashobora kumara nk'imyaka irenga ibi kuko biravye rusasuma irarengana ime myaka ibiri ariko kazorangira imyaka ine canke itatu rusasuma ikibandanye bigatuma ibyangombwa by'abarefije bigenda bigira ibihe bitandukanye kubera izomvu
Kadiri Nzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka Didier Bangala arongoye ikambi impunzi ya Rusenda kugira ngo agire icyo abivuze ko
Edi Claude Nazwe arakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ikambi y'i Rusenda mu gihugu cya Repubulika ya Ntwaro Rusangi tuce dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri nshimire na bagenzanje bamfashije kuyegeranya Pomfisi Niyongere nayo ndabashikiriza ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.